singa. Channel yet make it a singa.
Twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Maramutse nshuti bakunze muzindukanye n'ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda kuri micro muri komenaje we Diane Nina Hazwe ngiye kubashikiriza makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri uno wa gatandatu. Mutitwa bateguri iki mukanya nkuko bisanzwe ku misi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inyuma yo makuru turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere mu Rwanda gwarahe ruhimbaje umunsi mpuzamakungu w'ibiribwa. Ni umunsi wahimbajwe mu karere ka Kayonza kari mu ntara y'Iburasirazuba. Asumta Kabuyi yarakurikiranye iby'uwo munsi.
Ni umunsi waranzwe n'imvura nyinshi mu murenge wa Murundi ariko itabujije abahinzi kuza kwerekana ibyo bakora. Aba bahinzi barishimira ko bafite icyizere cyo kuzeza kuko bagaragaza ko babonye imvura nziza cyane ko no kuri uyu munsi imvura yari nyinshi cyane. Abahinzi bo muri uwo murenge ndetse n'abo mu karere muri rusange babwijwe rya Amerika kubu bakora mu makoperative yatumye biteza imbere.
Umuhinzi wo muri Kayonza uyu munsi arimo kubona amadolari. Ibi bintu rero byo guhinga urusenda ni ukuvuga ngo ni ibintu bimaze kungeza ku ntera ndende ku buryo rimaze kungeza ku rwego kuko nshobora kugenda nkagura ishyamba ry'inturusu rya miliyoni 20 ku buryo nshobora kuritanga muri banki nkavana n'andi mafaranga ashaka nshobora gukodesha indi mirima nkabona n'abakozi bo kumfasha guhinga.
Hano muri Kayonza ufite amadolari?
Ndabizi. Ejo baranyishyuye. Guhera 2019 kugeza ubu maze kugura isambu giteniye 16 giteni inka mu rugo ntabwo yabura 700.
Abahinzi bo mu karere ka Kayonza no mu tundi turere tuhegereye two mu ntara y'Iburasirazuba bagaragaje ko basigaye bakora ubuhinzi buhindura ibyo bejeje bakabyongerera agaciro. Aba ni bamwe mu bahinga ibijumba bakaba babikuramo ibyo kurya binyuranye. Uyu muhinzi w'ibijumba n'umugabo ugeze mu kigero cy'imyaka 45 yasobanuye ko iki gihingwa cyasuzugurwaga ubu kimaze kubateza imbere.
Mu kijumba dukoramo ifarini urayibona hano noneho ifarini twarangiza tukayikoramo ibintu byose bivamo umugati, keke, biswi. Icyo ngicyo cyo kuba abantu bakita ko ari ikiryo cy'abakene nicyo cyatumye tugikoraho kugira ngo tugihindurire amateka umuntu wese abone ko ikijumba gifite agaciro. Uyu munsi ikijumba cyatuvanye kuva guhinga ku murima kuva kuri hegitari imwe tugeza kuri hegitari 40. Uyu munsi dufite business ishobora kubihagaze nibura nka miliyari n'igice.
Usibye bishyize mu makoperative hari n'abagikora ubuhinzi ku giti cyabo bagaragaza ko nabo badakenye ugereranije n'ibyo bumva mu tundi turere tw'igihugu.
Iyo ibishyimbo byaramanuka ubu byaraguye icyura kigeze kuri 100 hanze ari hano.
Urebye nka kandi nk'inkireje dutuyemo ibijyanye n'ibiribwa ntabwo turabasha kwihaza ku rwego ruri hejuru cyane ariko ntabwo dufite abashonje bararya bagasagurira isoko ho gato.
Ubuzima bumeze neza sibye ko imyaka muri iyi minsi irahenze dutegereje ko yera nyine ibintu bikoro
ariko ubu twabonye akavura karaguye nicyo kintu dutegereje ariko mu gihe cyashize hari inzara turumva ko byagenda kose ubwo imvura yaguye amahoro arimo arahindura.
Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Defense Musafiri bari mu bitabiri umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa yasabye Abanyakayonza ndetse n'abo mu ntara y'Iburasirazuba muri rusange kugabanya inzuri bororeramo bakongera ubutaka bahinga.
Turifuza ko na zino nzuri ziri mu karere ka Kayonza ndetse n'Iburasirazuba muri rusange zibyazwa umusaruro. Ubworozi bugezweho nirwo Leta y'u Rwanda yifuza gukora. Izi nzuri zimaze igihe zidakoreshwa neza, ubuso bunini bwatunga Abanyarwanda, inka zigiye zenguruka zitakatanga umukamo, abantu bagende bazigabanya, abantu borore inka nkeya nziza kandi mu kiraro zikamwa menshi, bwa butaka busigaye aharenga 100% tuhahingeho ibihingwa ngandurarugo. Abantu bakomeje kuvuga ibintu bitandukanye ariko amabwiriza twasohoye nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, amabwiriza twasohoye nka Leta y'u Rwanda ni ukugira ngo Abanyarwanda bihaze mu biribwa ariko bagiye n'ubworozi bugezweho, ubworozi butanga umukamo ushimishije.
Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yasabye Abanyarwanda bose muri rusange guhinga ubutaka bwose hatagize ubusigara. Minisitiri Musafiri yumvikanishije ko uyu bizakuraho ikibazo cy'inzara kijye kigaragara mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu. umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa ubaye mu gihe mu bindi bice by'igihugu ibiciro by'ibiribwa byazamutse ku muvuduko uri hejuru. Ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare cyagaragaye ko izamuka ry'ibiciro ryari ku 17 n'ibice 4% mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Ibi binagaragazwa n'abaturage cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali bagaragaza ko aribwo bwa mbere ikiguzi cy'ibishyimbo cyavuye ku mafaranga 600 kigera ku 600, ibirayi biva kuri 600 nabyo bigera ku 200, mu gisukari yo imaze igihe iri ku 200. Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi isobanura ko hari uduce dukunze kurangwamo n'izuba ryinshi bigakurura inzara. Munara y'Iburasirazuba karere ka Bugesera karimo dukunda kwibasirwa n'izuba ryinshi ndetse n'uturere twa Nyanza na Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire ryakozwe umwaka ushize cyerekanye ko abanyarwanda barenga 16,000,000 barimo abakenye cyane bangana na 34.4% by'ababaruwe. Isesengura ry'ibyavuye muri iryo barura ku bijyanye n'ubukene mu banyarwanda ryerekana ko abaturage 187,087 na 508 bafite ubukene bukabije, naho 603,139,395 bari mu bukene bworoheje. Uturere turimo Nyamasheke, Rubavu, Rusizi, Burera, Karongi ndetse na Nyabihu nitwo dufite 100% ry'abakene riri hagati ya 32 na 36. Utundi turere turimo Muhanga, Rwamagana, Musanze, Gakenye turi munsi ya 30 by'igipimo cy'ubukene. Umunsi mpuzamahanga wahariwe ibiribwa wizihijwe ku nsanganyamatsiko igira iti amazi ni ubuzima, amazi ni ibiribwa, ntawuhejwe. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, Ikayonza mu Burasirazuba bw'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, hahimvura ivanze n'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo kuwa kane yononye ibitari bike mu makomune ya Rugombo na Buganda ari mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi. Inkuru ya Desire Hatungimana, ikigari mu Rwanda.
Muri kino gihe abakozweho bari mu ibarabara kubera amazu yabo yabomotse, ibiri mu nzu navyo birononekara. N'abanyagihugu bari mu buzima buba yabaye batunze imiryango n'abana. Babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko bari mu maganya adasanzwe.
Twebwe twabonye ko ari ibara ryaguye, ntitubona icyo twofata n'icyo dukora.
Ibintu byabayeho, inzu yarabomotse, ibomokra yose rimwe iba ku ibarabara, urumva nta kintu na kimwe dusigaranye.
Byabaye ngaha muri Gasenyene n'agahomeranwa kubera amazu menshi yaragorotse. Bamwe turero katuranapfuna gure karo.
Twebwe ejo haraguye imvura nyinshi, haraboneka n'umuyaga mwinshi kabisa, inzu zirononekara ziraguruka, abandi bariko barangara nk'abapangayi bo burumva n'ingorane. Nk'uto bafise n'amafaranga yo gucapanga bunyene ashaje mu barabara.
Abanyagihugu barafise icyo basaba leta muri bino bihe bidasanzwe.
Icyo twifuza twosaba leta umubyeyi ugiye dufata umugongo mwibi bihe bigoye turimo.
Basaba ko leta yobonde yodufata mu mugongo.
Nuko twosaba leta ko yodufasha kuturosa amabati naho tuba.
Twe dusaba ko leta yogira ico ifashije gose igatabara, kubera ko abana baca bagwa mu mporero y'iki gihuhusi, ko ntibasubira kwiga amashuri yababaye gose hamwe tutabona ico twokora.
Hatungimana Richard arongoye zone Gasenyi ya komine Buganda amenyesha ko ivyabaye biteye agahinda. Ati bataronse ababafasha komine ntacyo kwishoboza.
Abene gihugu bose barifumbereje cyane, usibye ko nta uciko rutoki ngo agwihambitse bako baraba begeranya ibyasigaye kugira ngo imvura niyagaruka ntihave yongera kubihohosha. Nk'abajije intwaro turegera abene gihugu tukabereka ati nubwo byagenze uko sitwegwe twabiteye, ariko turasaba by'ukuri ababishoboye badusumbya ubushobozi ko bogarukira ku bene gihugu bahuye n'iki kiza. Dufasha cyane.
Kiretse rero abanyagihugu batagiraho bakika umusaya kubera ivyo biza n'amashuri yarabomotse, abana benshi ntibagiraho biga nkuko bishikirizwa n'abari muri ico gisata. Mu ishuri ry'ubuhinga San Salvador riri mu yagurutse hononekaye ibintu byinshi. Niyo buhungiro Salvator aserukira iryo shuri imbere y'amategeko amenyesha ko barengewe, na cane cane ku imashini nyabwonko zakoreshwa kuri iryo shuri zose zononekaye.
Icambere no kubanza kwegeranya ivyononekaye hama twige ico twokora kugira tubisanure, hama igikurikira no kurondera ubufasha na cane cane abanyamakuru babitugende baca badufasha kutuvugira, hama ikindi gikurikira no kuronda abanyeshwa barigira kugira ivyo ntibihagarane.
Lieutenant Colonel de Police ntawo batageze Evariste, umunyamabanga w'umugwi w'intara ya Cibitoke ujejwe gukinga ibiza n'isibe na hatashimye kuvugira kuri mikoro zacu, yamenyeshe ko ariko baragira intonde z'abahuye n'ivyo biza be n'ivyononekaye kugira basaba imfashanyo. Amenyesha ko ivyihuta ari ugutanga amabati ku bantu, amazu yagurutse no ku mashure, ibikoresho by'abanyeshuri n'ivyo mu nzu n'ibifungurwa bidasigaye inyuma. Naho batageze, asaba abanyagihugu gufatana mu nda muri bino bihe bitoroshe, na cane cane mu guhindara batagiraho barara, mu kurindira ko inzu zabo zisanurwa. Itariki 15 za kuno kwezi ibiza nk'ivyo byarashikiye komine ya Kibago mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yatumye urusengero rugwa ku bana bariko barasenga, batanu burapfa, abandi 15 barakomereka. Abajejwe gukinga ibiza basaba abanyagihugu gukurikiza ntaryo impanuro bahabwa n'abarongoye mu bijanye no gukinga ibiza. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku kiganiro iwanyu mu ntara na Venuste Nshimiyimana.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tujye mu ntara ya Kirundo muri komine Gitobe. Umukobwa w'imyaka 19 ukomoka mu bwoko bw'abatwa yiyemeje gukangurira abatwa gukunda ishuri. Wera Ricky Tricia ageze mu mwaka wa kabiri wa kaminuza, avuga kandi ko afite umugambi wo kwigisha abatwa kubumba hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Niwe watowe nka Miss Populaire wa 2023 mu Burundi. Naganiriye nawe atangira mbwira ibyo yakoze muri mezi anashize.
Bavuga yuko kuvaho mate gutogwa nka ba Miss Supire 2023 mu Burundi, nkuko umwaka mushasho w'ishuri wari wegereje mu kwicenda, rero niho nacanza ndagenda mu makampanye ahantu hatandukanye mu ntara zitandukanye. Nashobora gutanga amakaye kuyo mba naronse, hariyo n'ahandi nashobora kugenda njanye n'ayandi mashirahamwe bagiye gutanga amakaye ku bana babatwa hanini, kugira ngo shobore kubafasha mu kubahimiriza, mu kubereka akamaro k'ishuri, yuko byose bihera mu bwenge tuba dukura ku ishuri.
None abo iyo wagiye kubasura mu ntara zitandukanye b'ubwoko bw'abatwa umuryango ukomokamo, wowe wiga kaminuza, bakubonamo iki, bakubona bate?
Ubwa mbere bakimbona baranga kubyemera, baranga kubyemera yuko nobandi mu muryango w'abatwa, kuko bavuga ati twebwe uko tuba tuzi ati ntitwashobora kugera hiyo, ariko najemba nagiye nyine kugira ngo mvuguruze ibyo nyine baba biyumvira. Bamaze kubidondora bakaryoherwa, bakumva nabo nyine baciye bagira intege zo kubandanya biga, zo kubandanya biyumvira kure, kugira ngo bashobore gushika kure nabo nyine, bakumva yuko iterambere naryo nabo nyine ribaraba.
Ariko se wowe wabishoboye ute? Niki cyagukundishije kwiga ndetse kugeza nubwo wiyemeza kujya muri kaminuza?
Novuga yuko nk'icabineye niga nuko nsanzwe mfise ababyeyi bize, rero kujya umubyeyi wari ize na ubuzi yuko umwana avutse akuje utegeza kumujana ku ishuri, hama ndiga amashuri mato mato ndabandanya kwisumbuye kugeza aho rero ubu ngeze muri kaminuza.
Wira Rikitrisha, ujya mu irushanwa rya Miss Burundi, twibutse wari ujyanye uhe mugambi?
Ngiye mu higanwa rya Miss Burundi, natonye umugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba.
Badusobanurire neza ni ibiki muzajya muhingura?
Mu bisanzwe ino mu Burundi dusanzwe tubumba inkono zisanzwe dutekeramo n'imbabura dutekeshako, tukabumba kandi inkono zirimo inkono zito zito n'inkono zinini zinini, aho dushobora no kubumba icyo twita intango badushyiramo amazi, tukabumba n'ibikombe n'amasahani kuri bamwe bamwe, rero muri ryo muko guhingura mu uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba nivyo nyene dusanzwe tubumba ivyo mejeje kuvuga rero nshaka yuko dushobora kubikora tukabishiramwo akandi kantu kakabirya karenze uko twahora tubikora sanzwe hama kukijanye nuko guhingura dushaka birasaba amamashini kandi birasaba n'abantu ubwabo babahinga bashobora kutuzanira ako kantu kakabirya.
Nicyo ukora, nicyo uzakora mu mugambi ufite wo kugira ngo ukangurira umuryango wawe kwiga no kwiteza imbere?
Mubyo negekanya gukora nuko noze ndafasha n'abana ijana bakaja ku ishuri tukabafashisha mu kubaha ibikoresho byo ku ishuri harakenerwa amakaye, ibirato, isakoshi ibyo byose ko twashobora kubibafashamo kugira ngo bashobore kuja ku ishuri tukaraba yuko kandi twashobora no gufasha n'imiryango 150 kugira ngo ishobore kuronka nimba ari ibitungwa byo korora nk'inkwavu canke ingurube kubera arivyo tuzi ino bikunda kugwira n'ingoga iyo vyitwararitse no kubigisha uko boza barakorera hamwe aho iyo ndiko mvuga abavyeyi babo kugira ngo bashobore kuronka aho bakura uburyo bwo kwibeshaho mu buzima bwa misi yose hama abana bakaja ku ishuri batitwaje yuko muhira boba baraye badafunguye canke yuko nyene muhira ubuzima bwaho bwoba bugoye.
Usanga leta muri gahunda yo guteza imbere abatwa igushyigikira nawe mu bikorwa wiyemeje byo kubateza imbere?
Ego navuga yuko ishigikira kuko nk'ubuherutse igihe naja mu Kirundo muri komine Gitobe nyene aho ubushikiranganji mu byo bujeje harimo gufatana harimo agateka kazi na muntu no gufatana mu nda n'abanyeyi bashoboye kunshigikira barandonsa ayo amakaye nshobora gushira abana 150 bo mu Kirundo.
Abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya ni benshi ku migabane yose y'isi. Barumva umwana ukomoka mu bwoko bw'abatwa mu Burundi ufite imyaka 19 wiga muri kaminuza kandi wiyemeje gukora ibikorwa byo guteza imbere umuryango we w'abatwa kubera kuri Miss Populaire w'uyu mwaka. Niki wumva ushaka kubwira abakumva muri kano kanya mu rwego rwo kugushyigikira kugira ngo ushobore kugira ku byo wiyemeje?
Icyo nagomba gusaba bariko baranyumviriza aho bari hatandukanye nk'uko mfise umugambi wo gushobora gufasha ino mu Burundi abakenyezi b'abatwakazi basanzwe bakora umwuga wo kubumba ndetse n'abandi bose bavyifuza kwifatanya natwe uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba nosaba yuko abo kumva by'ukuri nabo nyine boba bakozwe ko n'uwo mugambi bakabona yuko ari ikintu gikwiriye gukora boshobora kunshigikira kuratandukanye hariho mu buryo kandi hariho no mu vyiyumviro ukuntu twoshobora kubikora neza kandi nkaba mfise n'umugambi w'uko noshobora guhimiriza abana babatwa bakaja baraja ku ishuri kandi bagaheza amashuri ivyo vyose umuntu nyine ashobora kuvyikorana. Ndasaba yuko abo kumva bo kwifatanya nanje mu kunshigikira kugira ngo abo bana bashobore kuronka ibikoresho, bashobore kuronka imfungurwa zo gufungura boba bakoze cyane. Icyo ndabasaba rero ni ukunshigikira kuko jewe ubwanje hari aho noshobora gushika ndi jenyine.
Wera Ricky Tricia, nanjye ndagushimye kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Intumwa ya ONU mu Burundi yavuga ko hari imigambi myinshi itabasha kujya mu bikorwa bitewe no kubura abantu b'inzobere bayikora cyangwa se bayikurikiranira hafi ku ruhande rwa leta. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Abdu Jenge umuhuza bikorwa w'igisata byose z'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi avuga ko ari ikibazo gikomeye gitegerezwa gutorerwa umuti. Mu kiganiro yamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yerekana ko ONU ifasha Burundi n'atabitigiriza amafaranga yashoboye kuvuga, akaba yamenyesheje ko imigambi myinshi itarangurwa na leta bitewe no kubura abakozi bashoboye kuyishyira mu ngiro.
Kwa kurangura iyi migambi kubera atabakozi babishoboye dufise. Jewe nabagajije nti mushaka tubazanire abavuye mu bindi bihugu canke tugarukane abarundi banashoboye akazi cyane rwose birenze bo muri diaspora kuko ni benshi. Mbega n'igiki gituma abarundi bagenda? Umuntu araraba ahakorera akabona ntashobora kuhaguma cyane cyane kubera ikibazo cy'imishahara nk'uko twabivuze. Ibi tuvuga ko tuzokaririza ubwenge abantu, ego medata wanje tuzobikora, ariko naho nyene ikibazo cy'imishahara kidatorewe umuti baduca mu myanya y'intoki.
Ingorane y'abakozi ba leta badafite ubumenyi ni ikibazo kiraje ishinga n'inama nshingamateka. Umukuru w'urwego Daniel Gerard Ndabirabe yemeza ko bituma haba gucerwa kw'ibintu byinshi n'amaraporo y'igihugu. Yemeza nk'akarorero ko mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2023 ushira 2024 rwabaye urw'abaha kandi hari hitwa ko ari abahinga babunyoye. Yabivuze kuri uyu wa gatatu igihe abashingamateka bariko babaza umushikiranganji w'igaga cya leta uko yakoresheje amahera mu mezi atataheze.
Hari n'igihe nibaza ni mbega hoho bazoheza babyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikana? Twebwe nk'abashingamateka ingorane turazibona. Ikibazo cy'amakompyuta kirahari gikomeye kuko twarabibonye ejo bundi mu bintu bijyanye na budget program 2023-2024 harabonetse amalacune menshi mu bintu bijyanye n'amakompetense. Bari bakoranije abantu bashobora kuba bafise ubuhinga muri bijyanye na budget program kugira ngo bishobore gukorwa, ariko bari imparugwa. Umuntu agaca yibaza none umuntu agiye kureba mu maministeri masekitori yose iki kibazo kiruko n'andi marotara zose.
Ikibazo cy'abakozi ba leta baje gukora hanze y'Uburundi kimaze iminsi kivugwa rwose cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu. Muganga Vincent Ndayizigamiye atwara sendika sinafite y'abaganga yemeza ko umushahara w'intica ntikize ari wo utuma abaganga batabakomoka.
Ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009. Bamwe baja gukora mu bindi bihugu, abandi bakaja gukora muri amashirahamwe mvamafungu bita ONG, abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo. Ivyo bigatuma haba impfu nyinshi, kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka. Ugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi. Bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba.
Je na twalisa tavya ONU yose mu Burundi yavuga ko atawubuza abantu cyane cyane abaganga kuja kurondera aho bohembwa neza kurusha, akibutsa ko Burundi bufise abavuka gihugu rinca bwenge bari mu bindi bihugu.
Icyo ni ikibazo nkora mutima kuko gutakaza umuganga umwe byonyine simvuga mu Burundi gusa, ni muri Afrika nzima n'ubugesera. Tubwirizwa kwiga ukuntu umuganga yize mu Burundi atahava kuko ntawe uzomushira ko ikiziriko ashatse kugenda azoshibuka nyene. Jewe nkorera ONU, hari umutaye munini w'abantu bize mu Burundi ndababona mu bihugu byose njamo. Mbega ubwenge bazi, barashoboye pe, mugabo ntibashobora gutaha. Ni ikibazo turiko turavugana na leta, ariko kandi nizo tubwira ahigwaye.
Kuzereka abaganga, umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye yatangaje mu minsi iheze ko hari ingingo zibiri zigiye gushyirwa mu ngiro zizotuma boroherezwa mu bijyanye n'akazi, harimo no kubatubwiriza agashahara kugira ntibagume baje hanze y'igihugu. Ubushomeri bwunyuwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'umwe bwa buraya kuri leta y'u Burundi hamwe n'ikibazo cy'ubutunzi muri rusange mu isi bwatumye abakiri bato batari bake bahunga igihugu bakaja mu bihugu by'akarere cyane cyane muri Kenya gukora utuzi tubayabaye. Hisunzwe ibitigiriye amasoko y'ijwi rya Amerika yaribwiye mu gisata cy'amagara y'abantu, abaganga barenga 200 nibo bamaze kuja gukorera mu bihugu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu mwaka wa 2014 eroje buri kaneza ijwi rya America
ikigo Maison Shalom gikora mu bijyanye n'impunzi no gufasha abana batandukanye n'imiryango kizihije imyaka 30 kimaze gitangiye gukora imirimo itandukanye yo gufasha inkurirambuye Thierry Vendayishimiye
imyaka 30 irarumanye ikigo Maison Shalom gitanguye kwakira abakigana kuva mu kwezi kwa 10 kwigenekerezo rya 2014 umwaka wa 1993 ubwo hari hatanguye ubwicanyi bushimikiye ahanini ku moko inyuma y'urupfu rwa president Melchior Ndadaye umufasoni yashinze ico kigo akaba ari nawe akirongoye Marguerite Barankitse ikiganiro cihariye yahaye ijuru rya Amerika havuga ko Maison Shalom yayishinze mu ntumbero yo kurema urwaruka rushasha rw'abahutu n'abatutsi ruzorangwa n'urukundo rudahagaze ku bwoko muri kazoza
abantu nibahora babitegera cane cane igituma nagize Maison Shalom nukuvuga ko je mu mutwe niyumviriye ngo ninagira ico kigo kirimo abana b'abahutu n'abatutsi nzoba nshoboye kugira ugwaruka rushasha rusokwanga ugwango n'abakongo baraje n'abanyarwanda bandi bari ngaho n'abandi bavutse kubara ndababwira mwebwe mu rugwaruka rushasha abana nibo bayise Maison Shalom
uwo mukenyezi barankitse amenyesha kandi ko ico kigo atari rero ry'impfubyi ahubwo ari umurima w'urukundo n'amahoro
abariko baranyumviriza ndababwire ko Maison Shalom itigeze iba irerero ry'impfubyi kuko benshi kubera bumva maison biyumvira ngo n'inzu ikoranirizwamo abantu oya nashitse ndababwira mwebwe muzoba ko kanuma keza gatwara amahoro iyo mwavuka babiciye ababyeyi muhasubize amahoro
ijwi rya Amerika ryavuganye kandi na bamwe mu Barundi batanguranye na Maison Shalom mu ntara ya Ruyigi mu Burundi mu mwaka w'1993 bamaze kwicirwa ababyeyi babo batubwira uko babayeho kuva ico gihe Rizeti irakoze hamwe n'uwo bavukana umwe ari mu bana 25 batanguranye n'ikigo Maison Shalom yashize muri ico kigo afite imyaka 4 kuri ubu akaba ba mu gihugu c'Ububirigi avuga ko baronkeje indero umubyeyi wese agomba guha abana biwe
nye mubana barezwe na Maison Shalom cyambe nishimira kuri Maison Shalom l'esprit de se réinventer nokuvuga kuva muri convention zisanzwe za ce une famille icyumujyango uri ugakora umujyango wiwawe ukoresheje urukundo urukundo twaronse ingene twarezwe ufise urukundo ukaba ufise n'ukwizera byose birashoboka
mugenzi we Emery Imana nawe yarezwe na Maison Shalom ubakaba ari nawe muyobozi arongoye ikigo Maison Shalom gikorera mu Rwanda avuga ko yigishijwe nawe gufasha abandi biturutse ku nyigisho bigishwa umunsi ku munsi avuga kandi ko hari akagemwe babibwemwo bategerezwa kubiba mu bandi
icyambere kidasanzwe twize ako kagemwe n'urukundo urabona magi ntabana yabyaye biwe mu nda kujya tuvuga ngo umuntu yabyaye umwana wiwe yateye igise n'ibindi ako yaradukunze araturera bamwe baje bacitsa amatwi abandi amazuru abandi iminu abandi batagira amaboko kwa tagira chepa cha ruguru atazi yuvuye atazi curico atana hamwe muzinanya atazi nani nabe wanyu araturera ubwo rukundo atacho rufatiye ko ubwo rukundo atacho rufana n'ibintu tumenyereye ko abantu bakundanira hano ku isi niyo nibwo butumwa budasanzwe bwa Maison Shalom
kubijanye nabibaza igituma Maison Shalom ikorera mu Rwanda gusa gushika ubu kandi hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri hijya no hino mu bihugu bigiza karere na cane cane umufasi ni Marguerite Barankitse bishura kwa ikibazo cha politike ikindi juu ya Amerika ryamubajije nikijanye no gusubira i Burundi muri ibyo bikogwa byo kuba hafi abana batandukanye bakeneye ubufasha Barankitse avuga ko kubwiwe yonezegwa no gusubira kwarangurira ibikogwa byiwe by'urukundo
igisabisho canje cambere nico gusambira u Burundi bwanyibarutse kuko no muvyeyi wanje nikuvuga ndabakunda muraho ndabakundira muri ngene ndabibabwiye jewe no girimana nkata no ge ntwaye uwo mutima wo kubabaranira wo kugiriranira ikigongo wo kwigisha impuhwe
ijambo riranga uwo munsi wo guhimbaza imyaka 30 Maison Shalom imaze Marguerite yabwiye abantu ndi bose na cane cane ku rukundo ruzokwama rutsinda ati nta na rimwe inabizo kwigera itsinda ikigo Maison Shalom kuva mu mwaka w'2015 kikaba kiriko kirangurira imirimo yacu mu gihugu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'intureka zabaye mu Burundi benshi bagahunga igihugu. Mezo Sharomi kabiri kihimbariza iyo myaka 30 mu gihugu cy'u Rwanda ari kigendera n'impunzi mu makamba atandukanye zibamwo. Ubuyobozi bwa Mezo Sharomi bwatumenyesheje ko abantu barenga 50,000 bamaze guca mu minwe z'ico kigo. Gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kugenzura neza n'ibiki gitigira rukuri. Serive ndayishimiye. Ijwi rya Amerika, Kigali.
Nahantu turangije ikiganiro twe twabateguriye mbashimiye kwa mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'urimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: nta ukandagira inka ngo abyutse umurizo. Umunsi mwiza mwarakumwe na Venuste nshimiye Imana.
Akwino nga duce tuwa turabangirie ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kuri micro mari kumwe na Joe Diane ninahazwe Nadia Taha niwe yegeranije igice ca mbere c'ibiganiro vyacu. Ntitubasize mwenyene, tubasiganye bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo.